I believe I'm a...
Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste nshimiye Imana na mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu I Karongi na FM 104 n'ibice bitatu I Kigali naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umwe mu bakandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika mu Rwanda aravuga ko ishyaka riharanira kurengera ibidukikije ryiyamamaje ryisanzura uretse mu turere tubiri gusa habaye ihohoterwa.
Kugira ngo turere 2026 muri utu turere twose twakiriwe neza uretse karere ka Kangoma na Rulindo aho twahuye n'ibibazo.
Frank Habineza umuyobozi wa Green Party. Abarundi barenga 2,300 bahunguka buri kwezi bava mu nkambi z'impunzi za Nduta na Nyarugusu muri Tanzania, ariko hari n'abadashaka gutaha kubera impamvu zitandukanye.
Desakana kanjye kagahunguka mu kakuzukuru niko twazananye ndagasabira amahoro kuko kwiga kakaronka nka kakigira hejuru habona yuko kigiye haruguru none ndagatahanye nka cyenda kaburana sinoba mpombe.
Mu kiganiro cy'abari n'abategarugori murumva abakenyezi bo mu Burundi biza amashuri yisumbuye na kaminuza ariko bakaba bakora imirimo y'ubukorikori kubera kubura akazi ka leta. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Wede kumakuru avuga hirya no hino ku isi ndikumwe na Diane Ninina Hazwe.
Amakuru yacu tuyahere ku mugabane wa Afrika ubushikiranganje bujeje intare yo hagati muri Niger bwategetse ku bisata bibarizwamo ivyo kurondera inkozi z'ikibi bimera amagabo. Ni nyuma yuko ku mugoroba w'ejo kwa kane bamwe mu banyororo bapfungiwe mu ibohero ryitwa Kutukale batorotse. Iryo bohero riri mu yacungerewe cyane muri Niger ripfungiwemo inkozi z'ikibi zitandukanye, muri zo harimwo abari mu mirwi yitirid ni rya Kiislam, muri yo harimo ishimikiye kuri Al-Qaeda na Islamic State yo mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika yo mu burengero. Harimo kandi abakekwa kuba mu murwi wa Boko Haram. Ubutegetsi bwa Niger ntibwigeze butangaza igitigiri cy'abanyororo batorotse uko bangana. Gace yamara butegeka amasaha ntarengwa ko abanyagihugu bose bo mu karere gaherereyemo iryo bohero babwirizwa kuba bashikiye ko mu mihana yabo. Bamwe mu banyororo bo muri iryo bohero rya Kutukale batorotse inyuma yaho mu 2016 no mu 2019 hari abandi bari baragerageje gutoroka ariko bikanka. Iryo bohero rikaba riherereye ku birometero 50 y'umurwa mukuru wa Niger, Niamey. Tukiri ku makuru avugwa ku mugabane wa Afrika, impande zitandukanye segwa n'ikibazo c'intambara ya Sudani zaraye zitanguye ibiganiro bigamije kuraba ingene hoboneka gahengwe n'umuti urama wa politiki ku kibazo c'umutekano muri Sudani. Ivyo biganiro ko bibera I Geneve ku mugwa mukuru w'Uswisse. Umwe mu bajeje gutanga makuru mu ishamwe mpuzamakungu ONU yatangaje ko ibiganiro vyo kuri Sudani biza kandi kuvugirwamwo ingene abakorera ibikorwa vy'ubutabazi muri ico gihugu bokoroherezwa mu kazi kabo kugira ngo imfashanyo zishikire abanyagihugu vyoroshe, abasivili nabo bakingirwe bifatika. Muri ivyo biganiro abasirikare bafise ubutegetsi bwa Sudani no mugwi wa gisirikare RSF ushaka kuja ku butegetsi ntibaza kuganira imbona nkubone, baza kuba bahagarariwe n'abahuza babo. Linda Thomas Greenfield aserukira Amerika muri ONU akaba yabwiye televiziyo ya Amerika CBS News ko Tom intumwa idasanzwe ya Amerika muri Sudani ari mu bitabiriye ibiganiro vyo kuri no nshuro. Ni ibiganiro vyatumwe ko n'intumwa idasanzwe ya ONU muri Sudani yitwa Hamtam Lamam akomoka muri Algerie. Ibiganiro nk'ibi kuri Sudani vyaheruka kuba mu mwaka uheze vyabereye muri Arabia Saudite. Vyari bifashwe mu mugongo na Amerika hamwe na Arabia Saudite nyene. Ntaco vyatanze ariko intambara y'impande zibiri za gisirikare muri Sudani tukibutsa ko yadutse mu kwezi kwa kane ko mu 2023 imaze kwangaza abagera ku miliyoni 10. Impande zitandukanye zikagabisha zivuga ko ikigoyi yateye n'injyane zishingiye ku moko atagikozwe bizobandanya kwiyongera. Tukivuga rero ku vy'ibiganiro hagati hagati impande ziri mu ntambara abategetsi ba Israel nabo batangaje ko bazorungika intumwa zabo muri Misiri mu biganiro vy'ibanze bitegura amasezerano yo gutanga gahengwe mu ntara ya Gaza abahuza muri ivyo biganiro bahagarariye Amerika Misiri na Qatar bari bamaze imisi baca ku biti no kumabuye kugira ngo haboneke agahengwe k'amahoro mu ntambara umurwi wa Hamas uhanganye mu na Israel bimwe mu bimenyesha makuru birimo mpuzamakungu aha bikemeza ko amasezerano y'agahengwe k'intambara hagati y'izo mpande zibiri ashobora kuzoboneka vuba kubw'ivyo bimenyesha makuru umugwi wa Hamas woba waremeye ko kugira haboneka amasezerano y'amahoro Israel itabwirijwe kubanza kwemera guhagarika burundu intambara mu ntara ya Gaza ubwa mbere muribuka ko Hamas yavuga ko kugira haboneka amasezerano y'amahoro Israel yabwirizwa gutomora ko ishize ibigwanisho hasi cyane cyane muri Gaza umugwi Hamas Amerika ifata nk'uwiterabwoba ukaba wasavye nawo ushimitse ko abahuza mu biganiro buhagarikira intambwe zose zishikana ku masezerano y'agahengwe gushika ashizwe ko umukono uwo murwi wemera ko bigenza uku nawo uzocutanga imbohe zose za Israel wafashe igihe utera ico gihugu mu kwezi kwa cumi ko mu mwaka uheze ku rundi ruhande ariko umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu avuga ko atamasezerano igihugu ciwe kizosinya agitegeka guhagarika ibikorwa vyacu vya gisirikare igihe cyose kitazuba kirazimanganya Hamas ibiganiro hagati ya Hamas na Israel bisubiriye gutangura mu gihe urugamba rushushe mu ntara ya Gaza Israel no musi yatsohoye itangazo risaba abasivile kwihutira kuva hagati na hagati mu ntara ya Gaza igice Israel imaze iminsi igabamo ibitero ONU nayo yatabarije abasivile bari muri ako gace ivuga ko babwirizwa gukingirwa
urakoze Diane nina nahazwemo ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mushobora kumva ibiganiro byacumukiye ku buga rwa internet kuri waishatu akadomo radio atuve wa akadomo.com naho ku mbuga za Facebook YouTube na Instagram adresse yacu ni vewo wa radio yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu Rwanda ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu n'abadepute birarangira kuri uyu wa gatandatu amatora azaba ku wa mbere no kwa kabiri w'icyumweru gitaha umwe mu bakandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika Frank Habineza avuga ko ishyaka riharanira kurengera ibidukikije Green Party ryiyamamaje ryisanzura uretse mu turere tubiri gusa habaye ihohoterwa inkuru irambuye Asumta Kabuyi
Mu kiganiro itangazamakuru kuri wa kane mukandida Habineza yavuze ko nubwo bahuye n'izingorane aya matora ntabahuriye nayo babayemo mu mwaka w'2017 kuko kuri ubu asanga harabayemo kwisanzura.
Kugeza ku munsi w'ejo tumaze kugera mu turere 26 muri utwo turere twose twaciwe neza uretse mu karere ka Kangoma na Rulindo aho twahuye n'ibibazo muri Ngoma ho abayobozi bemereye ko politike cyangwa se abakanda biyamamaza bavuye mu politike itandukanye nivuga ngo icyo gihe byatuvangiye cyane Ngoma twagaragaje na Rulindo naho bakoze bisa nk'ibyo bafundisha n'amaduka ahantu hose abantu bose bagira kujya handi
umuyobozi wa Green Party yabwiye itangazamakuru ko ibibazo bagiriye mu turere tubiri twa Ngoma na Rulindo babigejeje muri komisiyo y'igihugu y'amatora twashatse kumenya iki komisiyo yakoze kuri ibi birego bya Green Party tuvugana n'umuyobozi w'iyi komisiyo Madame Gasenzigwa Oda atubwira ko aza kudushubiza ko yari mu nama gusa twongeye kumushaka ntitwamubona kuri telefone y'igendano muri iki kiganiro n'abanyamakuru Frank Habineza yabajijwe icyo avuga ku bavuga ko ishyaka rye riri mu kwa kwishyaka riri ku butegetsi rya FPR Inkotanyi n'uburakari bwinshi yateye ibyatsi abavuga ibyo agaragaza ko ishyaka rye ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda
abantu twebwe twavuze kuva tutangira ko ishyaka rya opposition tukanabikubitirwa tukanabifungirwa tukajya no muri exile njyewe ni ikimenyetso nagiye mu buhunzi bwa kabiri navukiye mu buhungiro ndaje nguze nzana mu gihugu cyanjye ndaje sura no mu buhungiro mushure ebyiri iyo byose wabikora uvuga ngo urifite undi muntu ukorera no turakorera abanyarwanda Niyo no munne ko batubuje kuvuga abantu batubuzaga kuvuga ngo nimuvuga ngo tuzabirwa nano munne ko ngatakaza umugati. Rwagwe tweza gutwaje munne gukorera imigati. Ntabwo byarekiye aho twakomeje duhagara ijye bibazo yewe nazakomeje ati spin twazigiye muni bana mutabiza rero kanibabwira. Nigeje munne ivuga kuri munzo mu bwongereza byari binkozeho. Hafi kwirukana munne ko ubwo se mba muzi yo tuba turimo tuba turi ku muriro abantu badashaka ko tutangaze tuvugira abanyarwanda.
Muturere amaze kunyuramo yiyamamaza mu kandida wa Green Party yagiye yizeza abaturage ko mu gihe bamutora azakuraho umusoro w'ubutaka abantu bakagira ubwisanzure ku mitungo yabo ko azagabanya inyungu z'amabanki kandi ko azaha abaturage ibiryo bihagije avugurura ubuhinzi. Umuyobozi wa Green Party avuga ko mu byo yizeza abaturage hari iby'ishyaka rye ryamaze gukora mu myaka itandatu rimaze mu nteko ishinga amategeko ari wahera avuga ko afite icyizere cyo kuzatsinda amatora.
Iyo twiyamamaza ntabwo tujya kuri site gusa ko naho duciye twiyamamaza ariko tukumva yuko biterwa n'iyi myaka itandatu tumaze mu nteko ishinga amategeko aho twavuze ibintu byinshi twahubuye tuzakora bigakorwa leta ikabyemera bigakoreka kuri abaturage ngo dufitemo icyizere ko turi ishyaka ritabesha iyo tuvuga bishoboka kandi bigakunda aribyo tubizeza babona ko bizakunda. Navuga ko mu by'ukuri imbogamizi zabaye ntabwo ninye cyane kurusha ibyiza twabonye. Twa dufite icyizere yuko mu by'ukuri amatora tuzayatsinda neza ari abadepite baziyongera kuko nagivugaga nibwo abagera kuri 20 ndetse na perezidansi ndumva tuyifiteho turimo kwifatisha intoki kuri 65%.
Twashatse kumenya icyo abakurikirana hafi politike y'u Rwanda bavuga kuri uku gutsinda kwa Green Party twegera Dr. Bukanani Ismail atubwira uko wabibona.
Tugiye ku mukandida nka Green Party Habineza Frank, murabizi ko nawe sibwo bwa mbere mu mwaka 2017 ari mu bakandida batatu n'ubundi bari biyamamaje. Aha rero urabona ko ubu ngubu none mu 2024 uburyo agenda yiyamamaza urabona ko yahinduye imvugo, yahinduye ibikorwa kubera ibyo amaze kugeraho, kuko nawe n'umwe mu muri icyo gihe wamaze kuba umwe mu bagize Inteko Ishinga Amategeko. Imigabo n'imigambi agenda avuga harimo bimwe bigaragara ko abaturage babo bamuri inyuma kandi bashyigikiye ishyaka rye. Aho wenda bamwe bagiye bamubaza batese Dr. Frank urabibona ute mu rwego rwo kugira ngo kuzatsinda muri uno mwaka, akavuga ko yabona amajwi ageze kuri 55 cyangwa se ku cya kabiri ukurikije n'uko yabonye amajwi muri 2017. Ibyo numva ko twategereza ifirimbi ya nyuma.
Mu matora y'ubushize mu mwaka w'ibihumbi 2017 ishyaka Green Party ryari ryagize amajwi ze n'ibice 4% ugereranije n'abaturage bagera hafi kuri 7 bari biyandikije kuzatora icyo gihe, usanga yaratowe n'abagera ku 28%. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Ubukungu mu bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba bwarahungabanye kandi leta zinanirwa gutanga serivisi ku baturage. Ibyo ni byemezwa n'abashyenguzi basobanura icyateje imvururu ziherutse kuba mu bihugu bya Kenya na Uganda. Inkuru ya Ignatius Bahizi.
Urwo n'urubyiruko rwo muri Kenya mu myigaragambyo ruherutse gukora rwamagana umushinga w'itegeko ryategurwaga ukongeza no gushyiraho imisoro mishya ku bintu by'ibanze mu buzima. Iyi myivumbagatanyo yitabiriwe n'ababarirwa mu bihumbi hirya no hino mu gihugu, cyane cyane ku murwa mukuru Nairobi. Hano muri Uganda habaye imyigaragambyo y'amahoro mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka, ubwo abacuruzi bose cyane cyane hano Kampala bahisemo gufunga amaduka yabo kumara hafi ibyumweru 2 basaba leta gukuraho umusoro mushya wari uteganijwe ku byo bacuruza mu maduka yabo. Hafi buri mwaka muri Uganda haba imyigaragambyo inenga ubutegetsi gusesagura umutungo w'igihugu n'abategetsi kuwiba bakiyubaka bo n'imiryango yabo mu gihe bakawukoresheje kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Bwana Francis Babu ni umuyobozi mu ishyaka riri ku butegetsi rya NRM muri Uganda kandi akaba n'umusesenguzi w'ibijyanye n'ubutegetsi, imitungo hamwe n'imibereho y'abantu mu karere.
The biggest problem in the whole of East Africa is corruption.
Ati ikibazo gikomeye cyane muri Afrika y'Iburasirazuba ni ubujura bw'imitungo y'ibihugu. Ruswa yishe buri kintu. Hari n'amasezerano abategetsi batuzuza, ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu n'ibindi byinshi, kandi abayobozi bakibagirwa inshingano bahawe n'abantu ahubwo bakibanda ku kwikungahaza. Benshi bibwiye ko umushinga w'imari wategurwaga ari wo wateye iyo myigaragambyo. Oya, ahubwo wabaye imbarutso y'ibintu byinshi byababazaga Abanyakenya. Hari amasomo menshi kuri twe muri Uganda twakwigira kuri Kenya, kandi nasaba perezida n'itsinda rye gukanguka bakarwanya ruswa bakanakorera abaturage ibyo bashaka. Ibyabaye muri Kenya birashobora kuba n'ahandi hose. Abandi basesenguzi nka Sara Birete wazobere mu by'amategeko akabakorera muri Uganda na Kenya avuga ko ibihugu byinshi byo mu karere bigoswe n'umutego w'amadeni kandi ayo madeni ari ntacyo amarira abaturage, bityo amareta akabakwiye kwirinda na cyane cyane urubyiruko rushonje kandi rwabuze imirimo.
You know, when you look at the East African budgets for this year that have just been approved.
Ati iyo urebye ingengo z'imari z'ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba ziherutse kwemezwa, igice kinini kigenewe kuriha imyenda nubwo itangana ariko byose biri mu mutego w'imyenda. Nukora abantu bararambiwe kandi abayobozi babaho batunzwe no kunyereza imisoro y'abaturage bagomba kumenya ko ibintu atari ko bizahora. Igihe kizagira babazwe nubwo bazi ko kuri ubu abantu basinziriye kandi batazi gushyira mu bikorwa uburenganzira bwabo. Abategetsi muri Uganda barimo gukora amaperereza ku bikorwa byinshi bya ruswa bituma igihugu gitakaza amamiliyoni y'amadolari yibwa n'abayobozi ba leta buri mwaka. Bamwe muri abo bayobozi barimo gukurikiranwa n'ubutabera ku birego bijyanye na ruswa. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko imyigaragambyo nk'iyabaye muri Kenya bitinde bitebuke izaba no muri Uganda.
Ibibazo biri muri Kenya n'ibyo bibazo biri mu kubabyiruko urubyiruko rwano muri Uganda. Umuntu ariga karangiza university akazi kakabura. Na hano muri Uganda nibakomeza kwiba ntibite ku kibazo cyo gushakira urubyiruko ibibazo bafite ngo bikemuke, nta kundi pe naho bizaba nk'ibya Kenya.
Twa Hagumimana Robert. Hano muri Uganda naho imisoro barayongeje na cyane nko ku mavuta. Ndanakubyiza ukuri yuko turi ku time bomb isaha yose, ibiri Kenya bizabahangaha kandi sinzi niba bazashobora no kubitangira. Hano muri Uganda murabasha kugira ngo wenda abantu mwabafunga bari kuvuga, ariko time bomb nizabi ituritse. You will not believe.
Hari n'abatekereza ko bigoye kugira ngo muri Uganda hakorwe imyigaragambyo nk'iyabaye muri Kenya kubera ko igihugu kidakurikiza amahame ya demokarasi nk'uburenganzira ku bwisanzure. Ariko Sara avuga ko impamvu atari iyo yonyine.
Some of the things you see in Uganda also happening in Kenya.
Ati intandukano ko muri Kenya ubuzima bugoye cyane. Muri Uganda abantu bafite ibiryo ndetse n'abadakora akazi bararya. Ku Banyakenya politiki yariyo yose ya leta igira ingaruka ku buzima bwabo, niyo mpamvu bafite ishaka ryo kurwana. Abanyayuganda bo ntibakita ku buryo bayoborwa nubwo batanga imisoro myinshi. Muri Uganda ushobora no kwirengagiza ukibira ko ubutegetsi butabaho ariko ukabaho. Icyo ni ikibazo gikomeye rero. Abanyayuganda bakeneye gukanguka bagasaba leta gukora ibyishinzwe gukora.
But you can forget about this government and live your life.
Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix des Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kinundi n'ikinyarwanda. Abarundi bahunguka bava mu nkambi z'impunzi za Nduta na Nyarugusu muri Tanzania bariyongereye cyane mu mezi atatu ashize. Abarenga 2,300 nibo batahuka buri kwezi, ariko hari n'abandi batarashaka gutaha. Baganiriye na James Jovin.
Atwebwe abantu turi hano bamwe bamwe bipfuza guhunguka abandi tukipfuza kuba tutogenda kubera dufise ibibazo bigenda bitandukanye. Hajewe mumva ndi mumvugira hano je nta bintu byo gutaha bindimo na gatoya sinshobora. Numva yuko muzondabira uburyo mukaguma mu dufashanye nk'uko byari bisanzwe. Ku ruhande rw'abazotana aho bagashikaria bakabafata neza uko bisanzwe
hariho nk'uwahunze agatoteza hari n'uwahunze nkeka ibyewe twese ntitwari bamwe yewe nanye numva yuko kubera naho ndashaka ntabwo ndashaka guta kuko icyo narabonye nari narabonye n'ubu rero ntacyo nshaka mbese akana kanjye kagahungu kamwe kakuzukuru niko twazananye ndagasabira amahoro kuko kwiga kakaronka nka kakigira hejuru nkabona yuko kigiye haruguru none ndagatahanye nkaca ndakabura sinoba mpombye
impunzi ziri mu nkambi yanduta zipfuza gutaha bamwe bifuza gutaha bagataha amashyirahamwe amwe abona yo bafasha akabafasha bakihungukira mu Burundi nk'uko byari bisanzwe nyine bagomba kwitahira hamba impunzi nazo zizasigara mu gihugu cya Tanzania bagume bazifacha nk'uko byari bisanzwe
aho kweri iyo ndasabira neza Burundi ko bwokumera neza mugari nanjye leta ya Tanzania kabira amayeho mba ndibereho ko ndaronka nta
ariko twebwe ntitwifuza yuko umengo ariho umuntu yobozo va mu Burundi hagize ibihinduka ngo dusange hano oya kuko hari abantu benshi baza bazanwa n'ibintu by'ugukinisha mwebwe umuvyeyi uwe ni kadumenga baje kubaderanja bijya bintu biratubabaza
natwe rero tugomba kwisigarira ngaha leta ya Tanzania ikadufata neza ikaduhura rero n'uburamuko ikadufasha nk'uko bikwiye bishobotse bakatwunguruza bakatulabira handi hantu tujya kuko no mu Burundi baradusanga ngaha kutwiciraho ibyo nibyo nagomba yuko uwe ni yodufasha hanyuma rero amahoro tukayaronka twebwe tugomba kuguma ngaha timo turatera tunasaza abarimavu ngaha turabafise cyane cyane abarimavu nibo batugora guhungisha intambara iteye twasaba rero nk'uko twamaze kusimba batwereke ikibanza nyamukuru twicaramo hama twigumire mu buhungiro nakundi
nk'uko yuwe ni nk'uko ibandanye dufashiriza ngaha iyo bandanya ifasha abo bari ko barahunguka nabo mu Burundi na cyane cyane urabona nk'uko uba ushitse mu gihugu wari umaze nk'imyaka 5 wari nyuma yacu ubuzima bwaho ni gutangura bushasha icyo rero tugagisaba yuwe ni yuko yobandanye bafashiriza mu Burundi wabagiye natwe twaba dusigaye ngaha natwe kandi bandanye idufasha mbere tukavuga ati twisunze kubera iyi nkambi yo biri ngaha hafi yuko bashobora no kutwunguruza ku bantu natwe twaba dusigaye ngaha
Naje ikintu nosaba leta ya Tanzania ko yogomeka duhuburaro twebwe tudafise yo duhunguka tuzoja tumeze nkuko tutahafise kandi nanaho dufise nyene nitwumva uyahubwo batona twungurutsa gese nifuza ndo subira gese ako banyunguruza nkabona akana kanje ko kateye imbere kakaje imbere nkabona yuko kazongirira kamaro kubera ndagafise ari kamwe yuwe ni nayo igumi dufase idufate mu mugongo kuko nta handi dufise tujya tuzoguma mu maboko ya yuwe na leta ya Tanzania
Webwe turafise ikintu tuba twarahunze cyatumye duta ibyacu ariko ntitwifuza gusubira hariya makiri ya gihugu dusaba yuko natwebwe twaba dusigaye hano mudufashe uko bikwiye mukadufasha nk'uko byari bisanzwe
abarundi batarashaka gutaha baba mu nkambi za Nduta na Nyarugusu baganiraga na James Jovin
Ikiganiro cy'abakenyezi
aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo
n'ingene bafasha imiryango yabo
nuko biteza imbere ubwabo
Ikiganiro cy'abakenyezi
ni ku ijwi rya Amerika
Mu Burundi abagore bishakiye imirimo y'ubukorikori bavuga ko ibatunze bamwe muri abo bagore biza amashuri yisumbuye n'amakuru ariko ntibabona akazi muri leta inkuru ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragizwaho na Thierry Vendayishimiye
Aba bakenyezi baganiriye n'abakunzi b'ijuru ry'Amerika bakorera mu bice bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura imyuga itandukanye barimwe bahejeje amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza bamwe muri abo bari basanzwe bakorera leta mu nyuma barondera ibyo bikorera bijanye n'imyuga nk'uko babitwiganiye bivanye nuko babona ko amafaranga bahembwa ari make ntibashobore kwibeshaho bivugire Fideli n'umukenyezi yari asanzwe afise akazi muri leta avuga ko amazi imyaka igera kuri 6 atanguye gukora mwuga w'ubugenegene acapa akoresheje amarangi ibintu aba yiyumviriye mu mutwe ariko atahandi yabibonye nk'uko yabidusiguriye ibyo bita abstrait mu rurimi rw'igifaransa
rero ibyo nkora ni ibintu washaka mbere abarundi badakunda kungurira ibintu bita art abstrait yego ndasiga amarangi bimwe bisaba kwiyumvira ukavuga uti mbeka nkaha none yoba yashatse kugira iki cyakintu ukiravye ukimara kumwanya
Uyu mukenyezi avuga ko we watakira komande nkuko abandi babikora, ahubwo abamugurira bagwiriyemo abanyamahanga bashima ibyo yakoze basanze yabiheraheje.
Ikinje mu nico nkora are abstressejo rakwisigura mu kironi nibintu biboneka nibitaboneka nibintu biri mu mutima nikintu wiyumvira nkubu ukibaza uti intambara kana hano namwe wonye bariko bararasana nta wabonye bagwana mugabo ukiyumvira uti intambara ibimeze gutye bacushiramo nk'amarangi yerekana umubabaro yerekana yuko aho hantu hatameze neza abagura cyane n'abanyamahanga kubera ari bo batahura iyo style ya tunzo ya are abstre nibo bayumva cyane.
Mugenzi we nawe asanzwe akora umwuga wo kujisha akoresheje urunyuzi inesi gateka n'umukenyezi afise abana yarize amashuri yose ndetse akaba yashoreje kaminuza mu gisata cy'ubuganga. Avuga ko yakuze akunda umwuga aho yifuza kubona ibintu bikorerwa mu Burundi bishorerwa ku masoko mpuzamakungu ku buryo ubonye impuzu yajishwe amenya ko yakorewe mu Burundi. Atangura atubwira ibyo yakoze ubwa mbere byatangaje abantu mu Burundi.
Ndagira la conception ya couronne du Miss Burundi ndibona couronne yanje Miss Burundi ayambaye ndabona bariko baravuga rufa yakoze couronne ya Miss Burundi. Ndagira conception ndiha muri jewe ndavuga ati umurundi kazi no mushushanya niki ndabona ku mundi kazi no mushushanya n'igisabo umuntu ateye neza bavuga ngo ateye nk'igisabo cyari ikintu ca mbere ngira nkore antake ruva nanje muri jose nari nzi ko nshobora gukora ikintu bishobora gutangaza uwundi muntu.
Inesi Gateka avuga ko abantu benshi barimo n'abarundi bazi ko umwuga wo kujisha uzwi mu bakenyezi batize baba ahantu habi n'ibindi bitari byiza, bityo akaba yifuza gukura mu bantu ibyo byiyumviro bitajanye n'igihe kuko uwo mwuga utunze benshi kandi bamenyekanye ku isi.
Uvuze kujisha birafite konotasiyon mbi babiha birambabaza niyo defi shaka gukoleva. Umugore ajisha akora umwuga n'umugore atize n'umugore amashuri yamunaniye. C'est pas vrai. L'art ni kintu gikomeye cyane. Ndavuga ati jewe ngira njisha ngira nkore brand. Sindi ko ndajisha juste kugira ngo njishe biherere ngaho. Ndashaka brand y'u Burundi, mvuze brand c'est la marque. Ndashaka yindi marque burundaise ivuye mu kujisha n'umunyamerika yibonye azovuga ati iyi mpuzu yakorewe mu Burundi. Impuzu nambara nizo njisha, amasakoshi yanjye usanga ari ibintu najisha.
Ndayishimiye Darene nawe akora umwuga wo kudesa akoresheje urushinge n'urunyuzi canke agakoresha koroshe. Aradusigurira icatumye atangura gukora uwo mwuga.
Nabitanguye ndabiravye ku muntu naba ku montre umugore we yarabikora. Hama igihe kimwe cyenda to urushinge ndabyigana uko yaduze urushinge nkaharura incuro acishijemo cyankwe atisohoye nisanga nabimenye. Ikintu cyatumye nubikora nuko kenshi narazikunda izo shuka nkiyo ndazibonye zishashe ku gitanda nkifuza nkavuga ati nanje ndakeneye kubona ishuka nakoze ngene yo bimeze ku gitanda.
Nawe uvuga ko kuva yejeje amashuri atigeze aronka kazi ariko ibyo akora bikaba byaramufashije cyane kuva atanguye kubikora.
Mpejeje ishuri nta kazi ka leta aro mugabo iyo ndose umuntu ashobora kumpa komande ndabona yuko amavuta canke isabune ndetse nsubiye n'inyuma ndumunyeshuri narashobora kuriha minerivale mu mafaranga yishuka nakoze.
Abo bakenyezi batera kama bandi bakenyezi nabigeme kwijukira gukora imyuga kuko umukenyezi muri iki gihe ariwe nkingi y'umuryango cyane cyane mu bijanye no gutunganya neza iby'urugo, bityo yafise icakora tindiriza umuryango bibakarusho.
Umukenyezi niyo aronse bike arazi kubigwiza sico kimwe n'umugabo umugabo araronka ibintu hanyuma akabisanzaza. Mugabo umugore n'ukuri arazi gukora neza hanyuma ibintu akabyegeranya.
Banemeza ko iyo myuga bakora ibabeshejeho n'imiryango yabo kandi ko bizeye ko bazoshika kure bagatera imbere. Ikindi bavuga nuko gutera imbere ku bakenyezi mu bikorwa bakora bakeneye gutegwa intege na cyane cyane n'abagabo babo kuko iyo bababereye intambamyi bakababuza kuja muri uyo mwuga baba babiciye amahirwe. Bagakangurira abagabo baca intege abagore babo kubireka kuko umuryango kugira utere imbere ugirwa n'abantu babiri aribo umugabo n'umugore. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Urakoze Thierry Vendayishimiye, ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi ucirinjije amarenga amara ibinonko. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha mwaho muri hose ku isi dore ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba
Shari shari kashira na wakama zima kano kulibura. Ningeruti zimba mutirago nibu zidama shuri maza mbiu vangelo wa mbichu mila kakene kwa